Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndatanze mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwebwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Ikiganiro mukurikirana kuri FM no ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi tatu akaburungongeya akaburungoyemfo. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Pascal Ndayishimiye. Ikiganiro cyacu tugihere mu rusenda aho ishyirahamwe kimuntu ryo gutuma tumanaka makuru Internews RDC ryashyize umukono ku bufatanya bwaryo ni radio y'u Burundi Peace FM isanzwe ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Iyo radio ikaba iri Kigali mu Rwanda aho izofasha mu kumenya inkuru ku buzima bw'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, Uganda hamwe no mu Rwanda. Ni inkuru twateguriwe na Maria Caroline Nazwe.
Ayo mashirahamwe abiri Internews ry'Abongereza na Radio Peace FM y'Urwaruka yose akora mu gisata cyo gutsimbataza umwumvikano mwiza hagati y'impunzi z'Abarundi n'abasangwa bahungiye mu bihugu byo mu karere yasize umukono ku masezerano yo gufatanya ibikorwa kuri uno wa 2018 mu nyonyo no mwaka. Ayo masezerano aje kwagura ibikorwa by'ishirahamwe ry'Abongereza Internews mu karere k'ibiyaga binini mu kumenyesha makuru n'ibiyago byerekeye impunzi z'Abarundi n'imiryango yazakiriye zahungiye mu Rwanda no muri Repubulika ya Rusange ya Kongo ekana muri Tanzania. Nk'uko amasezerano avuga, abamenyesha makuru bazoshirwa ku kivi kugira ngo batohoze amakuru yerekeye ubuzima bw'impunzi z'Abarundi n'ibw'imiryango yazakiriye abarizwa muri Repubulika ya Rusange ya Kongo mu Rwanda no muri Tanzania.
Nitwa Geoffrey Karangwa, nkaba ndi umurongozi mukuru wa Radio Peace FM. Ni umunezero udasanzwe kubona twashoboye gusinyiranira n'ishyirahamwe Internews kandi ndazi buke buke twakorera hamwe tukabikora neza. Nibaza ko tuzogira icyo dufashije impunzi zisanzwe zarahungiye mu bihugu bitandukanye bakarushirizaho kumenya bishasha bivuye mu miryango yabo.
Radio Peace FM ikorera i Kigali mu Rwanda igize kandi iteye umukono ku masezerano afatanyabikorwa na Internews RDC mu maradiyo akorera hanze ya Kongo inyuma ya Radio Izuba yo mu Rwanda, Radio Kwizera yo muri Tanzania na Radio Wese Uganda yo mu gihugu cya Uganda.
Murongwe ibiti majanane by'ubwoko bwa Moringa niyo fashanyo yahawe imiryango majanane y'impunzi z'Abarundi bo muri site ya Murongo. Moringa akaba ari igiti kizwi cyane mu kuvura indwara zitari zike harimo igisukari, umushishito n'izindi. Nido nido na Edouard Nzambimana.
Ibyo biti bikaba byahawe imiryango amajanane bitanzwe n'ishyirahamwe ADRA ifadikanije na Hasere. ADRA ikamenyesha yuko ubwoko bw'ibyo biti bufasha mu kuvura indwara zimwe zimwe mu gihe wakoresheje amababi yabyo, imbuto zabyo ndetse n'imizi yabyo.
Rero ico giti kandi vyongeye tutanibagiye ni igiti kicorohereza isi ndimwa isi kagenda neza ugacusanga ibintu ni sawa isi iri kiroroha bikagenda neza.
ADRA ikaba yamenyesheje kandi ko ico giti aho giteye ishobora kuba umwavu w'ibindi biterwa bisanze bihari. Impunzi zo mu iyo site ya Murongwe zikaba zashimye iyo mfashanyo y'icyo giti aho zasavye ADRA guha n'abandi n'izindi impunzi zo mu iyo kambi.
Turangirize mu rusenda. Ishyirahamwe risanzwe rikurikirana ubuzima bw'impunzi z'Abarundi bari mu buseruko bwa Congo ADES ryarashyize ahabona icyegeranyo ku bijyanye n'irondoka ry'impunzi zo mu ikambi ya Rusenda iri mu karere ka Fizi, aho ryerekana ko abana bashyika 30 bavuka burindwi hamwe n'abakenyezi 25 basama imbanyi mu minsi itarenze indwi. Ni nkuru twasomewe na Alexandre Bizimana. Mu gihe ku isi yose bashishikajwe n'igwirana ry'abantu hakanafata ingingo zitandukanye mu ntumbero yo kugabanya kubyara abana benshi, impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda ndazozo ntacyo bibabariye nk'uko biri mu cyegeranyo cyashyizwe ahabona n'ishyirahamwe ADES rigiye cyamagara y'izo mpunzi miyo nkambi. Abana bashyika 30 nibo bavuka burindwi hamwe n'abakenyezi 25 basama inda mu kiringo cy'iminsi indwi nk'uko biri mu icyo cyegeranyo. Ibyo biharuro bikaba byatanguye gukorwa guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka mu ntumbero yo kuraba urugero rw'ingene impunzi zo mu iyo nkambi zirondoka ariko kandi batibagiye kuzimpimiriza ngo zibyare ku rugero. Ikambi ya Rusenda ikaba igizwe n'abantu baba 30 hagwiriyemo abana n'abagore. Chuti bakunzi aha ni ikiganiro ya gacuno munsi kirangiri mwaguteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kahora jewe na Pascal Ndayishimiye murindwe n'Imana.